Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Biriwe neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije, ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kende mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga umurwi wishyiramo inzaba kongujejwe gutohoza icyozwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi warasohoye icegeranyo kivuga ko guhunyanga no gutyoza agateka kazi na muntu bibandanya kandi kwakora ivyo vyaha badahanwa. Uyu murwi uburadama kuri Toki ugaruka ruhurikiye umugambwe uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonerakure, ukabuvuga ko imbonerakure arizo hanini zikora ibara. Uvuga kandi ko n'abakora mu biro byihujejwe iperereza igipolisi hamwe n'abategetsi bo ku mitumba bari mu batyoza agateka kazi na muntu. Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida wa Burundi, yaranditse kuri ico cegeranyo c'iyo murwi ku kibanza gihanahanirwa ko amakuru Twitter, akaba yavuze ko Burundi udakeneye kwishura ku binyoma hamwe n'inyifato y'abanyamahanga bamwe bamwe atawundi mugambi bafise ataru kudurumbanya umutekano u Burundi. Iyo raporo ya nyuma y'iyo murwi wishyiramo impuzamakungu isohotse mu gihe umurwi w'igihujejwe gutunganya amatora umaze gusohora ikirangaminsi cy'amatora hamwe n'iteko rigenga amatora. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Professeur Charles Nditije, umukuru wa Iprona itemewe n'intwaro hagati mu Burundi, aherutse gusohora itangazo rivuga ko amatora adakwiye kuba mu Burundi kubera ingorane zikihari muri iki gihe. Mwiriwe neza Professeur Charles Nditije.
Mwiriwe neza bwana Frederic.
Murakome neza gaho.
Yego namahoro.
Yego me turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano akurikiranye hafi politiki y'u Burundi. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Amahoro Fredi.
Murakome namwe ngaho.
Turaza yenda.
Yego me turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema nawe nyine akurikiranye hafi politiki y'u Burundi. Mwiriwe neza Ildefonse Rugema. Idefonse ntaraboneka mu kanya, sinzi turabandanya tumurondera ariko nibaza ko mu kanya tumubona. Ariko dutangurane n'abashyira ntari turi kumwe, cyane cyane Professor Charles Nditije. Mwarasomye raporo yasohowe ku itariki ya 4 y'ukwezi ku 9 n'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu gutohoza agateka kazi na muntu mu Burundi. Ubwa mbere na mbere mu majambo make cyane rwose, iyo raporo mwayibonye gute?
Murakoze kuba cyo kibazo. Iyo raporo twebwe ati na kimwe gitangaje yasohoye yavuze yerekanye ibizwi ibikorwa ku munsi kuko turabona turakurikira yuko ibyaha amabanyuranye agahungabanya agateka kazina muntu akorwa ku munsi, ibiziga bapfungwa bicwa bisanga bigandagaje mu nzuzi mu mabarabara. Ibyo rero ni ibintu bikiga bihagarara kuva mbere tanga umwaka w'2025 ukwezi kwa gatatu ateteroko n'igihe ikirego cya gatatu cyatemewe n'amategeko y'ibyirubashingiro n'amasezerano y'Arusha. Icyo bavuze kandi dusange tuzi ni uko abaza kwisonga bakora ayo mabi n'imbonerakure n'abakozi bo mu iperereza hamwe n'abapolisi, eka mbere harimo n'abajejwe intwaro hasi mu makomune no mu ntara. Ibyo byose rero bigakorwa izuba riva bene umurango babona, na cyane cyane ko bashyigikiwe nabo hejuru baravuze kandi bati ibyo byose bikorwa bihagarikiwe n'abategetsi bakomakomeye mbere bavuga ati n'umukuru w'igihugu arabizi kanatsinda niwe atwarwa zo guperereza batanga uburyo ategeka ababuramatari ibyo byose ni ibintu rero biraje biteye agahinda mugabo nibyo byadutangaje twatangaye kandi yuko leta itegetswe neza yo kuyihakana kuko leta nta na rimwe yigera yemera ako kabi kabishe kandi hambere navuga yuko abagomba kutemera ibyo byavuzwe n'uwo mugwi w'abatohoza hano babwira yuko n'ikimenyamenya ni uko itariki 2022 z'ukwezi k'umunani umukuru icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragirije inama abakuru b'imigambwe baremanga yuko kutihanganirana bizana umudugararo ukomeye cyane cyane
kuri iyo nama abategetsi bagize n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu turayigaruka ku mukanya reka ariko tubanze tubaze na Dr. Innocent Mbanona wenyine agira icyo atubwiye ukuntu yakiriye raporo yasohowe ku igenekezo rya kane ry'ukwezi kw'icyenda yo mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gutoza agateka kazi na muntu murundi tuga ku ijambo Innocent Mbanona
jewe kubwanje uko nayibonye ubwa mbere sinayita raporo kuko mvuga ko ari noneta ntari gitracte kuko kugira ibe raporo hari ibintu biteza kubanza gukurikizwa mu Burundi rero nibaza ko iyo umugwi nk'uyo ushinzwe na nasozi niteza gukora igikorwa kugira ishobore kugira amatohoza nibaza ko hariho ibintu biteza kubanza gusabwa kuko abantu bakora amatohoza ateza kubanza kujya ku rubuga bakabaza abantu bose begwa n'ibibazo byaba bihari mugabo cyewe uko nayibonye raporo ivuga ngo yabagize abantu 1,200 abo bantu 1,200 bakaba atari ni Burundi yababarije hanze nibaza yuko hariho intumbero iyo icyo gitracte cyo bagifite ari intumbero nk'uko bari bamya bivuga ku mabere hose ko icyo kintu bayita raporo kitarimo abarongoye leta cyagiriza leta gusa eka n'urwaruka rw'abarundi bari mu mugambwe CNDD-FDD nibaza ko bifite bihengamiye
ariko uyu murwi Dr. Innocent Mbanona wari mu burenganzira bwo kwinjira mu Burundi
sinumvise ikibazo cyanyu
uyu murwi wari imwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi gutohoza
kubera Burundi bwabonye ko harimo amahinyu mu bintu bimwe bimwe uwo mugwi waruje umugwaruje gukora ari nacyo gituma hari ibintu Burundi bwabanje gusaba ni nacyo gituma nibaza yuko mu ntumbero iyo kukwanka bashaka kubanza kumvikana na leta ingene ushobora gukora mugabo ntibyakunze
Professeur Charles Nditije twigeje ibyo mwashikirije muri kahise kandi bishikirijwe n'uwo murwi murashaka kwa mugisa makenga kubyerekeye ukuntu amatora yatunganywa mu Burundi mwihweje ibiri muri iyo raporo murabona ko amatora akwiye kuba nk'uko bitekanijwe
rero twamaze kubishyira habona nuko ata amatora nyezina ashobora kuba mu mwaka w'2020 mbere yaho nyuma yaho ibintu byinshi bidahindutse nk'uko twabyerekanye ibwiriza shingiro rishasha ihamba Burundi amasezerano ya Arusha ayo masezerano yo na zikaba ariyo yazanye ituze mu gihugu akerekana ibe na ubutegetsi butanzwe nk'ibyo ubutegetsi bugabanganywa ibyo biriza shingiro bishasha kandi rigatako rigaha uburenganzira ubukomezi ingufu zidasanzwe mu kuri gihugu niwe ashinga leta uko ashaka atarabye ibyavuye mu matora y'abashinga amateka leta kandi igakurikiza intumbero y'umukuru w'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ibintu byinshi twerekanye yuko amatora urabye amategeko agenga ayo matora ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga n'itegeko rigenga amatora n'ubya mugwi ujejwe gucungera ayo matora seni ugizwe n'abantu bamwe ni ukuvuga nibo bazo abasifuzi nibo bazitanga amategeko nibo bakavuga bati muganga watsinze n'uyu kundi CNDD-FDD
aho professeur
iruhande yayo mategeko mabi niyo mugwi ugizwe n'abantu bamwe begamiye ubutegetsi bazotanga ijambo tuvuga yuko umutekano kutihanganirana urabye imigambo no munsi yitwa ngirenewe ikora ku mugaragaro muri Kenya cyane mbwa uravye nka semererwa kwemererwa uravye ibyo babagirira uravye ngena baturira amazu yabo bakabafunga bakabica mustandere ati nta mugambo semere ngomba gukora imbura matari gutyo imbonera kure gutyo biragaragara neza neza yuko
professeur chargé
ego
me professeur Charles Nditije aho ntimuvuga cyo kimwe n'abari mu Burundi b'abanyapolitike batavuga rumwe na leta reka twumvize ukuntu umushanaye agatondo rwasa yavuze kwerekeye amatora mu Burundi
Uburundi aho tugeze sagusubira mwihumbi sawo gusubira kurondera kurarangunda amatora yegereje reka tuyite kumurire ubudashobora kujya mu matora demokrasi no kwimuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe turi kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo
mu kanya gatoya cyane rwose Charles Nditije
icyo novuga igatwebwe twebwe nabo turi jewe nabo turi ku mugabo udasana itureka n'abandi amatora nta muntu n'umwe ayanka cyangwa atayemera niyo nzira yo gushyikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo kugira amatora kimwe yonyine yerekana yuko intwaro rusange yatsimbataye ayo matora arafite ingene ategurwa arafite ingene ahinyanyurwa arafite ingene yumvikanwa ko kubyerekeye ayo matego nakubwiye kubyerekeye ingene imigambi ikora ku mugaragaro kubyerekeye ingene abacungera ayo matora baba babumvikanywe ko kubyerekeye ingene abantu bitwara iyo habonetse akarenganye ingene haba abarorerezi ingene haba ibimenyeshamakuru biraba yuko atawibye atamusoma atamujya burimwo ibyo byose nta na kimwe cyari kandi agwatara bibi
yego me
mugabo agira kumwe kwigaragereza ari igaragereza ndetse namubujije mugabo wa wundi cyatwe ko guharura gusa amatora barayahejeje ubutabibona ngira nta mata afite kuna
namwe Innocent Bano kuri icyo kibazo nyine cyo gutekana ushobora kuba udakwiye kugira ngo amatora abe mu Burundi mu 2020 mu kibuga kwita
cyane bibaza yuko nditize ravuze igituma bivuga urumva no kurwanya leta y'u Burundi nta yindi irangaje bakoresha mugace ashobora kubabara nuko hariho icyo nakwita insima zose zikwiye haba icyo nakwita insima politike sekiritere meme juridike zako ziriho kugira aya matora ashobora kuzongena neza amatera basigaye ategurwa kandi ubu mu Burundi imigambi irahari ni myinshi iyo migambwe yo kwanga no gutamika ijambo nibaza katamuntu atamika ijambo kuko intwaro rusange yaramaze kugaruka zya ntwaro za mbere uba abarundi bose mu migambwe yose iri degembya irakora ushatse abo rero bumva ko baba bakiri mu myenda imyaka yaheze Uburundi buracyaba uriko bwegera imbere mu byerekeye demokarasi amatora azoba kandi ariko arategurwa neza hari amafederute abanyepolitike bagiye barasinya n'ubunyene no mu isandiko ndabavugisha abanyepolitike baricara hamwe bakaguma bayaga babarangiye amatora azogenda neza ibyo rero bya raporo nayo ngarutse kuri raporo ivuga ko atamutekano hari nibaza ahubwo abariko bagira ibyo bintu ari kugira bagaruke muri ya nzira imwe yo guhungabanya umutekano kuko urabyo no muri raporo bazana bavuga ko hari imigwi yitwaza ibigwanisho yiteguye kuzotegura amatora nk'uko aribo bayishinze akaba aribo bayishinze naho barashaka gutanga ayo mazina hanyuma bakavuga n'abayirimo bakavuga naho bariko baragwanira mugabo ku butaka bw'u Burundi umutekano ni wose nta mugwi n'umwe uri kuragwanira ku butaka bw'u Burundi umutekano urahari uracungerewe neza hanyuma nibaza ko abarundi bose mu migwi yose bari hamwe kuri ya nyabutatu kugira barabe ko umutekano wamucungera iminsi yose ari nacyo bituma turindiriye dukurikije ijya karendiriye abategura amatora batanze imigambwe inyene zo kwiyamamaza
ibintu
byari karavuga ntibaza yuko yibaza ko amatora azobera hanze bazogira amatora yabo hanze bashobora kuyagira hanze muga mu Burundi nibaza ko amatora yo kwayitegurira kandi byo guhanga amatora ategura urugendo ku igihugu nicyo giteza ko amatora yayo nibura
yarangaye
nicyo gitegura amatora za Rwanda yategura
kamuri ko murabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Democrate muri neza muri hega demokrate Muri he?
Mungu yuki Burundi.
Ego me yeduwa kujambo yuki wazo chimbiru. Ego?
Ego, hige kiyo raporo ya oni, hivipuza, mkiri mene nite, mwezi kumilawera Burundi, kabibisha na gata. Uko uraze hili mwezi kumilawera Burundi, ukara hawa, ukunu hawa senere wa hoho tegwa. Mwezi kumilawera chane goza, hanyo na hawa kabuto wa kuguru, kwa kubuko uguru ringoro zini gange, ndawuna yuko 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 uko mugiye amatora ajoba yegereje cyane kuko nk'ubu uriko araba nyiri ko biravugwa za kirunduza abana bakubise n'uko era batandiye umugambi sentinel byose birerekana n'imishanirano iheruka kubera muri matana hose kwa ragahumira bunwa byerekana ishusho mbi rero cyo mbona nuko
amakuru ya nyuma ariko aratangazwa arabishuza ivyo birego vya bakobwa bakwizwe
ya triko turabiraba ku matanamu turabona yuko biteye ubwoba ko bakubise kwawo ayibishuza bofata yuko imvugo yabo kuko nakamara mata n'ibintu cyose
yego mereka duhe ijambo abashikanze cyane ku mabagi cyo rusikindi cyumviro
ikindi nacho ni ibyo by'uko bavuga yuko ingoro z'imigambi semeri babangira kubugurura none uba hari kuri metero zingahe hagati y'ingoro n'iyindi ko bitwaza ngo yoja nta ngoro zibiri z'imigambi zishobora kuja hamwe
reka duhe abashinganahe ijambo bagira icyo bavuze kubyo mushikirije demokrate inosambano mushane demokrate avuze ko ibiri muri rya raporo byinshi ari byo hariho abafinere batotizwa hariho ingoro z'uyu mugambwe ziturirwa tugakwijambo mu kanya gatoya
se nibaza ko icyo nayo ndavuga raporo ndagije gitarakite banditse nibaza yuko ari ibintu bagenda basoma ku kumbuga kuri internet babwiwe n'abantu bahunze bari hanze batazi biri ko bibera mu Burundi mugabo abari mu Burundi nibaza ko bafite ukundi kuri kugena ibintu bigenda ibyo nabyo bavuga ngo bari kubashwa ngo barakubita abasenere mbega senere ubu kwatanga ngo bavuga senere muri 2015 mu 2015 havuga n'ibindi bizoza n'andi bazoza mugabe ibyo byitwaza nibaza yuko atabifatiye nuko wabonye ko ariho senere babonye ko ari ko batavuga ko none abafurana niba bari mu Burundi na yindi migambi mu Burundi hakorera kaho bose batinde kamwe kumba bazanye ikintu nta cyadukanye cya senere ambare senere nibaza yuko atabifatiye ahubwo abarundi nibitegurira amatora baje mwihiganwa na Debirashi mitatane nyombonye ahubwo ni mukuru mugambwe uyo senere nyene agenda kugura ama permanence nta byari bwakaboneke ku bwinshi ahubwo ni babandanye gutyo byerekana ko hariho demokrasi hanyuma ibikorwa by'imigambo bibandanye kandi ibyo rero byo gufatira kutuntu duto duto tw'amayensida ugaca ubifatanya n'icyo gitaragite banditse ngo nuko byamye bigenda ngo bibandanye ngo birateye ubwoba nibaza ko abarundi bohumura kuko ibyo byose bandika barafite intumbero cyane cyane zo gutera ubwoba bene gihugu
murashobora guhakana
cyane cyane zo guha ingufu abibaza ko bashobora gukoresha ubundi buryo kugira batembagaze inzego zatuwe na bene gihugu abo nabo nibaza yuko abarundi baramaze kubahinyura nibaza yuko icyo gitaragite banditse kirabonye n'abatanditse hanyuma abarundi
n'abatekana
kuko
murashobora kuba
nari kuyita raporo nk'uko scientific maraporo imeze nitezo kugenda kujya ndayitracte kubera ko onivo scientific nta ntiyakurikize daye n'amategeko y'inyana bateza kugira itohoza
murashobora kuba mutemera biri muri iyo raporo ariko raporo ikozwe n'umurwi uzwi wishyamwe mpuzabakungu iguma ari raporo ishobora kuba irimo ibintu muvuga ko atari byo ariko ntawe uyita tracte deka duhe ijambo
ndayita tracte kuko raporo irafite amategeko kuraba hariho ibyo kugira harimo d'abord principe de fiabilité na validité oro biteza gukurisha amategeko kujya iyo raporo ya nasozi biteza gukorerwa ahantu mu gihugu ifatanyije na guverinoma ku Burundi ni igihugu kiri muri nasozi ni sora kuza gukorerwa hanze ikoreje mu Burundi iyo ni ikiba ikizwe raporo nico gituma ndayita tracte ndayita raporo nuko nabana bandi mu scientifique
mushanahe sharandi tije mu kanya gatoya cyane gose ivyumviro vyashikijwe na demokrate basa n'uvuga cyo kimwe
na demokrate avuga n'ibyo ntawishimwe inzu yahiye agateka gina mu karahunga abanywa abicwa abanyuruzwa baboretse gufa bakeneye bafatwa ku ngufu
ibintu bikogwa kumunsi icyo nagomba guhoraho cyane cyane kibabaje ni iyo mvugo ya Inosa yuko abona abantu bariko bakangura utuntu duto duto byerekana neza na neza yuko abatavuga rimwe na Leta babafashe nk'uko zoba ari za Mujeri ari ukwica umubu ata agaciro ubuzima bwabo bufite nicyo kibabaje aho kuvuga ngo abo bahinga ariko babwiwe mu Burundi mbeko babuje kwinjira mu Burundi ko bababujije batinye iki ko batungurura ko amashyirahamwe yigenga nayo nyine bayugaye amaradiyo bakayugara bariko barishike bayishyira ubwo bwicanyi mu gace bihenda ni ko uno munsi ari ingenga buhanitse bitari mu gihugu urashobora kuvugana n'abari mu gihugu bakakubwira ngo ibintu byagiye bagafata amasano bakayerekana hari no bihembeye ngo ni uko bugaye n'ibirebo by'umukuru ibiro bikuru bigeze bacyatazina mu ko komisariya wo badomo barayugaye mugabo ibyo ntibiza yuko abahinga bakora bigashimwa kandi nta raporo itangwa imbere y'ishami mpuzamakungu idafise ibyangombwa kuby' ibyangombwa bya bikamecege babyerekanye kandi n'abahinga babimenyesha ntabwo bidaniye aho rero ibihembe rero iyo raporo bizokwemerwa cyane reka dukibayishikiriza mbere kino kongera ko ubundi ndagerekwe ko mbere agura ngo imigambi yakora ngo kuri pane ngo nta ngorane ni ya nama navuga yabaye itariki 2012 ukwezi k'umunani ihagarikwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bose hamwe abanyamigambi imigambi yemewe n'amategeko batakiretse iyo basinyapfunye bakayibicamo igihe impande bose baravuze bati ukutihanganirana bizana ibiko birazana imidugararo mu gihugu ukomeye cyane kandi bati ingoro zidaturirwa zigasamburwa baravuga neza na neza yuko amasanamu y'abahigwa bugongo y'abitwa y'abapfungwa agiye ari menshi biteye agahinda kandi yuko ati ibyo bintu bidahagaze niko bavuze yagiye kuzana karambaraye igihugu cyose kandi bizotuma amatora atagenda neza
icyo kibazo cy'amatora tumurasiga kuko mu kanya mushinahe Charles NTG ariko reka duhe n'ijambo
ni raporo icegeranyo n'ibyumviro byavuzwe n'abanyamigambi bari mu gihugu babona ibikorwa umunsi ku munsi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika reka duhe ijambo Marcelo mwiriwe neza
niriwe cyane
muri hega Marcelo
yego ndi Bujumbura
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imbuyo
yoe nubwo ntari nabakurikirana cyane ko murabona ko ndaje Bujumbura rwa Amerika idafata nagomba mbanze ngamutse cyane abatumire
ndakumva duga ku ijambo
nagomba mbaze none nk'abari muri opposition bari hanze y'igihugu bariko barategura iki kugira ngo injyana za politiki zibanuke mu gihugu wacu
murakoze Marcelo professeur Charles Ditige mu kanya gato cyane rwose inyishu kwa muhe inyishu Marcelo
kontwebe ega ifutu wanga kona na guye ni kumbyuka mvuga kona twebe tugira tuti ubutegetsi buhari bugomba yuko bwigira urivu mukagira ubukati ku mugambi umwe utegeka witwa kiza nta rukiza ruzobaho na gatonya utemewe kwicarana nabo bose batavuga rumwe na Leta yaba imigambe yaba abashyirahamwe yigenga byabiganiro banka bakangiriza niwo muti wonyine ushoboka kugira ngo abarundi barebe ituze mu gihugu nibyo tuko turasaba nibyo muti ibyo dusaba
hari
niho duhagaze n'ahandi nibagomba gukoresha ingufu bikenye ngo bibiza abarundi mu matora doza na karambaraye nta mahoro azoboneka bitewe bitebuke ingwani gusubira gusutama abantu bafite abantu bangaze ibyo ntabyo twifuza nicyo tuma dusaba isamu mpuzamakungu bwo bwa Afurika n'akarere yuko uhata Nkurunziza na Leta yo bakemera kwicara tukaganira
egome hari urushiga nahe Charles Nditije abantu benshi abihuriza politiki bavuga ko igihe cyose hegereje amatora mu Burundi hama hari indyane nk'izo zarabaye mu 2010 zabaye mu 2015 reka twumve ukuntu vice president wa mbere w'Burundi avuga kuri icyo kibazo cy'abanyapolitike n'igihe cy'amatora
hari ibintu uvuga ngo abanye politiki bari hanze ngo nibifuza ngo amatora ivyo vyose twarabibonye muri kahise ku Burundi aho abantu bavuga iki ni gihushane bakavuga bati twifuza yuko ubutegetsi buhava bakavuga bati twifuza yuko amatora aba mugabo isango rigeze gusanga ngo usubize inyuma kuko batiteguye neza uno munsi saba buhanze saba bari ngaha nta numwe azotubuza gutegura amatora uko twabiteguye ahubwo cavunira ugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo aya matora bayajemo umwanya cyariho amezi 10 cyangwa 9 acariho
ino samba no ako kamukatewe na vice president wa mbere w'Urundi mu kabwa kwiki
ben bazakari kuri mu bya yavuze ntacha bikabeshamo abarundi muturavye mu kayise nuko byanye bigenda ubu rero twari duhitiye no mu bindi bihe abanye politiki ari bizo batumvikana ko hari abibaza yuko ko barakajyo kugira barabe ko cyo kwita mu cyongereza political survivor kugira barabe ko bogaruka bokumva ko bavugwa ari nacyo gituma bariko baguma batera induru ngo hazoba ingwano nkuko bariko barayitegura ntibayitegure mbwa abarundi baramasura katangwa nizo tuba kuri Burundi bagerageje bose baragerageje nibaza ko abarundi cyo bashaka amahoro hanyuma ntibaza baratera ubwoba ngo mutse ngamatora baye ngo hazoba ingwano nta munye politike nkuyo niyo ndabye nk'umuprofesere nkanditije akavuga ngo amatora niyaba ngo ingwano izoba ahubwo nibaza ko atatafise atopoza abarundi ahubwo ariko bavira ati nimurabe ingene amatora ategurwa neza mbwa batavuze ngamatora abaye ngo hazoba ingwano
Harmonia
politique nyawe atorishamo natwa kongera kwisubiza mu kamangu
kamangu kanya gatoyi
bazobonera ko atanye politique bafisa gusa abantu gusa bafise inyungu zabo zo kwamba bariko barabatera ubwoba
mu kanya gatorisha renditije
nagomba fatire ku byavuzwe na Gaston Tugemwo yitwa ko ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragiye mu matora mwaka 2015 nta ni bice bibiri kwijana yari yatoye ku buryo kije kibanza arimwo nta ujya mu gambo yiprona uri mu kwa kwa CNDD-FDD wari ukwiye kuja muri leta na gato niyo bakurikiza amategeko kuko nta majwi barose hano vuga twebwe turi hamwe na Rwata muri ya mizene twiyamamaje ko twari twanse guherekeza Nkurunziza yahunyanze ya matelecha rigirwa shingiro mugabo baduha abadepute 30 je muri prori wanje nari mfite abadepute 11 mugabo nate guhemuka sinije muri izo nzego kuko bari usoma nk'ubundi bagwe mu depute kuti ama majo n'ibindi cyo navuga rero nuko izo ngorane zihari uno munsi zatangwa imbere y'amatora y'umwaka 2015 kwezi kwa kane kuziya igihugu cya gatatu ndabandanya n'uno munsi rero ntitwaje ngo dukore amatama amatora yimirije ntizigeze ziva mu nzi ahubwo ziguma byunyuka bisubira ibuti nicyo gituma tuvuga tuti nta muti uraboneka mu matora y'umwaka 2020 ahubwo n'ibyavuga bigiye guhunguka kuvuga yuko dutinya amatora niko ata kimenyetso na kimwe na kimwe cyerekana yuko aya matora ashobora kuba mu ituze kandi n'ababikora barabibona barabizi neza yuko ari CNDD-FDD izoharura igaha imice igaha icaca ikabegera na turiya abagomba kuyerekeza mugabo amatora nyezi nari ku mugaragara ku ijyango
ubwo se kubera iyindi migambwe atamajwi menshi ifite
sa
se kubera iyo yindi migambwe atamajwi menshi ishobora kuronka
amajwi
uko se kuri
kuyaronka kurenga gutega abanywa turafite niba bavuga ngo tuiga turi umugambo sije we umugambo n'abana bari burundi turakorana turavugana umugambo nta kibanza bafise uravye ngene bigirizwa shingiro bipanze uravye ingena baburabuza abari kwa bari ngubu no bazi imigambwe ikora ku mugaragaro n'ibihe yose n'ibindi bitwa ngo uri nanata murabona ibyo babakorera bakabona ko ari ibintu bisanzwe n'ibindi mugatanga imigambo uno munsi iri ikora ku mugaragaro kya noneho uravye ingena ibyo byirirwa shingiro ryubatse n'ibyirwa rigenga amasoko ko nabivuze nta kibanza imigambo ifite kuko mu gushinga leta mu bisanzwe baraba yuko
bafatanye
ibice bibiri kwijana mu matora y'abashinga amateka ashobora kuja mu nama nshinga amateka ashikanye ibice bitanu kwijana ashobora kuronka umushikiranganje bwa uno munsi ngene ibyo birirwa ryubatse umukuru w'igihugu ashobora kubwira
ibyo bwirizwa arashigira turabigaruka ko mu kanya kari imbere mushi anahe
ataradio
amatije tura uwo mugambi wa icyo kibazo
baya jamu kugira ngo baronke iki badafatira ku bitigira imigambo ya roto kugira ngo baje mu namashiri amateka cyangwa baje muri leta leta kayibogoza uko ashatse ni nani z'imigambo yaragifite
icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo mushana Charles Nditije tubanze duhe ijambo umunywanyi Ferdinand muri Veneza muri hita Ferdinand
ndumva nkare wabwira aho ndi muranyihanganira kubera impamvu z'umutekano wanjye
nta kibazo duga ku ijambo kibazo kimuye
kuko mwavuze ndafite utubazo nkagira n'ibyiyumviro
yego
yari utubazo rero nkunze kumviriza mu sinzi niba yemera ko ari umushinga ntaho witwa Inosandano nkunze kumva ibiganiro byiwe ndabyubaha nubwo tutarihuriza ko kenshi
Hello. Egera telefone numva iri kuyacika.
Abazo kambere ngiye kubaza ndakabaza mu witwa Inosandano nyunze kumvira ibyo bigashikiriza. Nubwo kenshi nta bindi bimeranya nawe gusa byubaha umunyagihugu nk'abantu. Ikibazo cya mbere ngiye kumubaza kiravuga kiti yahakanye avuga ko raporo itangwa na n'iriya n'uriya mugwi ukora amatoza ku Burundi ari ibinyoma ajyanahabyita tracte rero ikibazo mfite baravugamo abagiye babatorture abagiye bishwa kandi ibitega byagiye biboneka bigaragara mbega ko avuga ko ibyo ayo maraporo byose atari byo yashobora kutubwira nk'abo leta ariko aravugira uyu munsi ko mu bigashe kwiyumva ari ibitagushyigikira ibya leta yashobora kutubwira ko abo bantu baba barakuze habaye ibinyoma akatwereka niba ari abo bavuze bapfuye akatwereka aho baba bari cyangwa niba ari ababaye torture akatwereka ko bari bazima kwa torture bagiriwe ababuraburwe bagenda barerekanwa yo kwerekana ko koko ari ibinyoma bakaba barakoze amatohoza bakatwereka igihushanyo cy'ibivugwa niho byari kuba byiza ariko kuvuga ngo ibyo ni ibinyoma n'amatracte gusa ibyo byoba bibabaje cyane kuko ko bari kuvuga gusa akaba nka wa wundi aho yindigeze kuvuga ngo bavuga ko bapfuye ngo baratembereye bagiye gutsendera bazogaruka sinzi ababihereye aho ndashaka ko yobidusobanura
neza reka tumuhe ijambo abisobanure ariko imbere yaho reka twibutse ko Inosandano atari umuvugizi wa leta y'u Burundi no mu Burundi nakurikiranira hafi politike y'u Burundi tuba ku ijambo Inosandano
nibaza yuko mwigera raporo ibyo bavanga amazina batanze igitigiri batanze uraje nk'ubu kuva mu 2015 turaje mu iyo raporo ikatwereka ati ibitigiri nibi abantu bishwe bahotewe nibi aho yari kubara raporo bicwa n'aha bishwe n'uyu mugabo ico bita ico muri droit civil bavuga ati hariho principe de contradiction igihe atariho principe de contradiction icyo kintu cyose ubugize wagiriza umuntu nta valere na kimwe biba bifite igihe rero ari uruhande rumwe rushyizeho ibintu byayo rukerekana ibintu byayo ukavuga ati ibi ni uku byagenze ubu ni uku byagenze mbega ko twabonye nka televiziyo BBC igenda i Burundi ikazana amayimaje berekanye bavuga ngo hari abantu barimo ahantu muri documentation bakatwereka ibintu by'amaraso abantu bagatangira ubwoba ngo hatubaye intuze ngo documentation ngo babajejwe ngo ngiperereza ngo barisha abantu atari byo abarundi bagatanga kuvuga amajambo menshi twarabonye ibyo bitwa bamenge babuze ngo byari kubera mu Burundi ibintu byinshi bagenda babesha bashyira hamwe ugasanga babifatiye ko abantu bagatangira ubwoba ni nacyo bituma mvuga nti igihe iyo principe de contradiction itariho ibyo byose ni raporo no kwita mu gifaransa dieze ni raporo atatu maze mugabo nihagera aho bumvikana na leta y'u Burundi nk'igihugu kiri muri nasozi nibagakorera hamwe bakagira raporo aho abantu bose bashobora kumvirizwa niho nzovuga kari raporo nawe amagaze ibisigaye nabyo ibyo abantu bavuga bicu hariya ibiziga batora mbega babazi n'ibyo bizigaye byaje bipfa hariho rimwe bavuga ngo ibiziga bizigaye biva mu Rwanda abandi bakavuga ibiziga bizigaye ugasanga ibyo byose bitagutera ingorane ugaba igihe batabanje kubaza amaleta batabanje kugira market kuri tere nibaza yuko atabara amaraporo naho umuntu asoba yagiye ku ishure bakamusigura nibaza agashobora gutahura
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana muri Veneza
muri Veneza
muri hega Ndikumana
Tuvugana ndi mu gihugu cy'Urundi mu ntara ya Rumonge.
Duga ku ijambo ikibazo ikimbiro. Turi kumwe n'abashyira ntaye babiri ino sambano na Charles Nditije.
Jawani ni mu gihugu cy'Urundi ndamaze igihe kitari gito mugabo. Ibihabona ibihakorekera ibintu byinegeje biri mu mwijima n'ibintu biri ku mugaragaro. Nagwana kubwira buri wese makuru ku byerekeye uwo muturire Afurika ya kino gihugu cya Burundi mwahaye ijambo navuge yugurutse avuge ameze neza kuko ibi bintu byabonye ko biravugwa nimba nawe kenshi ataba ari kuri tere ngo abikurikirane ibintu mu Burundi biramaze kurenga inkombe aho ushobora kubona ngo umukuru w'imbonerakure kanaka ashobora kwihereza umuntu akamufata bakamutwara mu gashu kandi amutwaye mu gashu ugasanga n'umupolisi ahaye uwo muntu agiye gufungwa nta bubasha na buto polisi imufise ko ugasanga umukuru w'umutumba kanaka arubanza afashe umuntu atamutoburwa abaye atamutwaye no mu myenda mabi akamutora muri polisi uwo mupolisi w'umupezi aba yakiye uwo muntu nta bubasha na buto abamufise ko ubwo kurikirana ibihunga ngo mu nzego zo hejuru mureka tubikurikirane mu nzego zo hejuru aho ushobora kubona nk'imbonera kure kanaka yemera ku mutumba ashobora kurengera ku muntu agakubita umuntu ukunda kuvuga ibyiyumviro bya politiki umuntu arakubitwa akabuza igufa ni benshi nimba yagomba akabugunda bavuga akajya mu bitaro aho kenshi mbere hari naho n'abapfa bakabura ibirengero ibyo ariko arahagira bakajya gupfa bakabura ibirengero n'imiryango yabo ubwo bigandara ikaba ikibazo ikateza ubwoba ahubwo nagomba mukebure nawe nyine nimba adakurikirana ibintu biriko birabera mu Burundi hazogira umwanya abure ukuntu bagarura ibintu biriko biraba twe turi mu banyagihugu turi bato bato turabibona hazogira umwanya babura ukuntu basubiza ku murongo ibintu biriko birabera mu gihugu nuko ijaho tuzo na bifite cyarico
murakoze ni kumana mushiye nayo bano haravugwa ikibazo cha bamwe bamwe mu mbonera kure nta wofatira muri rusangi cy'ubutoteza nk'abanyagihugu weka nawe dasangiye imigambwe umugambwe icyo kibazo cyotorwa inyishu gute abatetsi mu miseze bari hejuru mu migambwe itandukanye basa n'abari bacicariye bakaba barapfunditse n'ingingo zitari nke icyo kibazo cyorangira gute
Jenny baza yuko ibyo byo kuvuga abantu bagwanya leta neka haba hanze cyangwa baravuga ibintu icyo nakwita fenomeni imbonera kure icyo mwamenya coco imbonera kure n'urwaruka rutarakwira imyaka 25 uri mu mugambo cya NDFD nibaza ko abanywanyi mu mugambo cya NDFD ari abanywanyi benshi ntiwofata urwaruka rwose ruri mu mugambo wa NDFD ugacitwita ko ari abakozi bibi uko gikibi agikora donc dukurikije lo principe yuko umuntu ahanirwa wewe nyene ku giti ciwe ivyo aba yakoze nibaza yuko hariho abantu bamwe biyitirira izo mbonera kure ko jewe ko ndabikurikirana n'abantu n'umuhari w'umugambo SNDFDD kandi bakurikirana afite ababajejwe ari nacyo turashaka kuvuga nti muri kijyagi mu gihe Uburundi bwagiye mu bibazo hariho icyo bita inyabutatu abene gihugu abajeje umutekano n'ubutungane muri abo bose rero iyo hagize ushaka guhungabanya umutekano hakaba umwe ashobora kuvuga ati twereke ubucama hakaba n'umunyagihugu avuga ati hariho umuntu tubonye w'inkozi kibi ari ngare katumushikize abajeje umutekano hamwe n'abajeje ubucamanza nibaza yuko ibyo bintu bijya muri iyo kadiri nyabutatu atari ukuvuga yuko ari mbonera kure aho rero hari abantu bashaka kumenera ngaho bashaka umutekano abo hari abantu barikanuye bagaca bavuga ati uyo ni mbonera kure tuburijemo nico bitonda babwira nti ibyo bintu mubirabire hafi umutekano mu Burundi ukiwe na bene gihugu n'abajeje umutekano n'abajeje ubutungane
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza mwiriwe neza igira telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
yego na Zamandaze
yego
alo
yego
yego cyane kandi mwandi ndamukiza batumire dufite
ndarakumva duga ku ijambo
ndagombaze none ko kuva hahise imyaka iyo ayo maraporo aguma asohoka iyo imuje kwa hangi gebe miyati nye ayo marapora guma sohoka njoge ndagute kuliyo niso yoro hira kujina ngo batugani miyeta njihebe cho urundi marakoze niti nagomba kuzawati marakoze
Murakoze George ni kiwazo mwaje ni kiwazo uki kwe kuhishwa wako watu mili wacho ni kiwazo ni waza ko wazo kwa homo abategetsi bo muri leta y'u Burundi eka nabo muri ONU ariko mfikuha ijambo Charles Nditije numve ko yogica hirya no hino duga ku ijambo Professor Charles Nditije
sinatuje cyo kibazo ciwe
avuga ko haze imyaka ine ayo maraporo aguma sohoka hazogira igihe leta na ONU bumvikana bishyirahamwe
nje ntabwo nibaze gancho gituma byo kibintu biguma biyangara kuko leta yaranse kuganira n'abatavuga rumwe leta yaranse kwitaba ibiganiro byabitunganijwe na karere leta yaranse gushyira mu ngiro ingingo zose zafashwe n'ishyamba mpuzamakungu ONU n'uko bita Conseil de Sécurité des Nations Unies n'ingingo zafashwe n'ubumwe bwa Afurika icyo gituma leta ya Petero Nkurunziza ubu yigira igishatse iteme gatongora atacamira mbwa muntu nagira ngaruke ku bintu bimwe byavuze numvirije nk'ibivugwa na Innocent Banno birateye agahinda kuko bisa nabo bya bindi byavugwa na Nkurunziza na Nduwimana Murandonga Edouard yitwa ngo ni umuhuza avuga yuko ibizikizwa bisa n'ikindi abantu barapfa bakicwa izuba riba bakicwa mu nyamaswa mbwa akavuga yuko byose ari amahoro ega leta y'u Burundi ayitangarije nuko ntiyemera amatohoza yagizwe n'abo bahinga canke n'ayandi mashyirahamwe mbwa nayo ntigeze ngo itange raporo yayo bwiti uyu muntu bavuga yuko yapfuye yanyururwe nguyu aradora ari ngaha nibuka ibyavuzwe kuri wa mugambi ndondeza bavuga yuko Pacifique ni nahazwe ari we yica abantu rero banyuruza kugira ngo nk'amafaranga ni ibara ryo kumutemera leta y'u Burundi irahakana yuko atanze ari hari batanga utamara ari hari ko byose bigenda neza atabukene buhari kandi abantu bikinye bugatondera ibyo rero kugira ngo yerekane yuko byose bigenda neza niyo mugambi niyo ntumbere yafashe mugabo ntibabeshe na gatonya abantu barabona ibiriko biraba iminsi yose mu bukene kubatoteza kubaka intererano amashikanwa ngo n'imana data yabivuze ibyo byerekana yuko ubutegetsi ataneza buriko buronderera abarundi ku buryo abantu bazigira yuko ngo ayo matora azozana ikintu na kimwe na kimwe giteze imbere ubuntu cyangwa gisubiza ituze gisubiza ubutungane gisubiza iteka abarundi habanamba ishyira imbere inyungu zayo inyungu z'abandi bari kubutegetsi biba bagatoteza bakarundarunda abandi bari ngaho bikiye gutondera imbonerakure ishyirahamwe mpuzamakungu ryarerekanye neza yuko imbonerakure ari imigwi y'ingora bari cyo bita dalamirizi twe tubivuga kandi ibyo bakora biragaragara niko bimeze imbonerakure zirafata igipolisi zikica igipolisi kibona abatwara babona imbonerakure zitegekwa ngira na nkomezira wenyine niwe aziha amafaranga niwe aziha uburyo ibyo rero ubutungane nta bukihari nta raporo zishobora kuba
neza Profesor Charles Nditije nashaka ku giti cyanyu
hari kubera abantu ibyogoye urarugimanganye
ku giti cyanyu cy'umurezi Charles Nditije nashaka muzima atanga akarorero keza iyo muri ko muvuga nk'umuhuza mu Burundi umugabo umuntu yitwa umuhuza witwa wo bita mu vice president wa mbere ibyo nibiti bizwi byabo bashinga ntahe bose nibaza ko twoguma tuvuga gutya nyine ariko reka duhe ijambo ubundi bunywanye turi kumwe ngaha Gerard muri beneza Gerard
niwe neza
muri hega Gerard
mu Rwanda
duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
ekome cyukuri twabonye igimatoye kurutsege cyo yosije matanze ukuri turabona yuko mu Burundi ibintu bigatotse by'ukuri ntibirahera abo shiratangazwa n'abantu bavuga yuko ngo ibintu ngo ni ibintu bimbano alo
duga ku ijambo turakumva
umutekano n'abantu batanga raporo bamanze gusesangura bakabazana n'icyabyenye kuko by'ukuri mu Burundi hari abantu usanga banyurutswa ntibaboneke irengero ama hariho ibintu by'agatotezo n'ibimaze iminsi mwumva nk'ubwambwe ikintu abyumva ngo tenere by'ukuri urabona yuko hariho ibintu by'agatotezo biri hagati yaba abantu bari ku mugambo uri ku butegetsi n'abandi batafite ijambo mu bihugu by'ukuri kandi biri mu nzego zose uri kuraraba biri mu nzego zose asaba yuko abaza professeur yuko ibi bintu wewe ari incabwenge yize amashuri yaratohoze ibi bintu bizoherera hepfo tubona urabona ipfuno yaratwaye imyaka y'ibido karanta uyu urabye ahandi yohanuriki ubutegetsi kugira ngo abarundi dusubire tunywane abo bantu batwara ubu babone yuko by'ukuri atari byibare yabase yuko nabo nyene basohokera igihe bakahava kugira ngo ubutegetsi bafite batware neza by'ukuri muranda ibihugu byateye imbere hari ibihugu byadushyize imbere nyuma nka iremorite za sheshere by'ukuri byari ibihugu uri kwasoma byari inyuma
rwose lika Gerard tumuhe ijambo professeur ariko imbere yaho lika tubanze duhe n'ijambo Leo Kago aragaruka ku professeur Charles Nditije aragaruka ku kibazo cawe eka mwajeje ukuntu abarundi busubiza hamwe eka bagasubira kanywana yarabonye byinshi nuko mwabivuze ipona yatwaye imyaka itari mike lika tubanze duhe ijambo Leo Kago mwiriwe neza Leo
siriwe neza
muri hehe
mu Burundi
duga kwijambo kibazo cy'imbiro
ibyo cy'imbiro ntabwo mba gusikiriza niko ibintu bijyanye n'ibyegeranyo abo niyo ama yasikiriza hari ibintu bimwe bimwe sinibaza ko batengera bakaraba yego hariho amakosa amwe amwe akorwa n'urwaruka rumwe rumwe usanga ruri mu migambwe ugasanga bikora yitwaza umugambwe ubundi bwo urabye nk'amagambo meza bakuru b'imigambwe bama basikiriza baratanga impanuro kandi bimwe na bimwe nabo batuma kubikora ahubwo usanga umuntu wese nubwo waba umujene abikora ku giti cyiwe cyangwa ugasanga ngo yishinze umuntu ko ari mu mugambi kanaka ugahita usanga rero na bya bihuha hamwe hamwe bigiye birakwiragira kubera uko ariko dore ikintu kimwe cya mbere mba nkwiye kubona bakwiye guca bahaniraho diregite kuko igihe bisikara n'abo mu umuntu wari agasamureta ati ibyo anye natwe yakoze ikosa mugabo anyagirwa uwo bashaka ko baboneraho diregite ko baciye bamuhana hamwe n'ubundi mugenzi we ibyo bintu atabisubiye icyo ni cyo kintu cy'amukuru mba mbona cyari gikwiye kuhaba ni cyo kintu
cy'iwanyu murakoze Leo Kago professeur Charles Nditije ikibazo cya Gerard navuga ati mbega abarundi bose urakunywana gute mu kane gato cyane
icyo navuga ni uko iyo umuntu atwara igihugu mu isanzwe atwarira bose iyo hari ingorane rero kugira ngo izo ngorane zibone haboneke umuti urama ni uko iyo leta yokwemera icyicaro nawe atavuga rumwe nayo ntibafate nk'abanzi ntibafate nk'abameza ntibafate nk'abagumuzi nicyo kibabaje kuko twe twarakomeza kera kuganira n'iyo leta mugabo ubize ibidashaka ugucika umwanzi baca bavuga kwirukwa ko niho hari ingorane izo nyamukuru ni ugakombere leta yacitse
Nditije hariho abarundi bavuga ko ivyo biganiro ataco vyaba bimaze nk'uko bagize bamaze imyaka irenga nk'ingahe ata kintu bashaka kumvikana ko bakavuga ko ikintu ciza coba ari uko hoba amatora utsinze akaba ariyo twa
erega mbega noneho hataba amasezerano arusha CNDD-FDD yari gutwara gute kutatsinze ingwane iyo hari ingorane no mu muryango baricara bakaganira umaze kudadaza ukavuga uti jewe none mu gitano bifite ikirindi nta yishu uri kuratora kuri icyo kibazo kandi bitewe bitebuke bigaruka ko icyo mbona ni uko ubutegetsi bw'uno munsi bufite ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi kubera bibye kubera batawe igihugu kubera ibyaha mbere ibyaha by'agahomerabunwa bizohanwa mbere na sentare mpuzamakungu baratinya bati twebwe twoba ku butegetsi nta bidukwita mu gahanga ibyo twibye twobyishura iyo twakoze bo bitubaza mugabo bitebuke bakemeye ngo bikubita agashi bahindura intumbero bemere gutwanira bose intebe nabe abanyagihugu n'abenegihugu uko bitandukanya nta mahoro azobonera kandi ingaruka mbi bazibona nta kajyoza k'abana babo bariko barategura naho barunda rundi ibyo biba n'ibindi nta kajyoza keza kariho naho bimba mu masengesho imbere y'igihugu imbere y'icyenda na gatonya kuko nta mahoro bariko barategura nta kajyoza keza bariko barategura ibyo bimenyere bitebuke
Mushyana inosambano Mushyana leo kago yagize ati mbega gufatira mu kivunga si byiza ariko agasaba ko amakosa akozwe na bamwe nko mu gwaruka buca abantu wabuno nyine icyimvire kiwe mu kivuga kwi
je nibaza yuko nuko bitereza kugenda kandi baza kare ku byama byagenze mugabo rero hari ikintu kimwe uhari umuntu yavuze ngo mbega ngo utari mu Burundi gushaka kwemera gute ndabikurikirana cyane kandi nama najeyo hanyuma icyo nashaka kuvuga ni uko kuva mu 2015 ari profesere mbitije cyangwa abandi barashaka kumbarira igitigiri cy'abantu banyurutswe n'igitigiri cy'abantu bapfuye bishwe nabo bariko baravuga ibyo bya raporo itanga ibyo bita ngo ni raporo ivuga barashaka kuma igitigiri hanyuma gushika nabo bavuga ati ibintu biriko birunyuka mu Burundi gushika nabo batera ubwo abarundi iyo maze kubona ibitigiri umuntu arashobora kuvuga ati ego nga hariho kabisa hariho idanje hari uko abantu hashobora kuba ikindi kintu kirenge icyo ibyo kwamo ariko ravuga ibyo twarabyumvise kuma mbere hose cyangwa abantu ariko ahubwo Burundi bwose nyaka bwo bamaze guhera uko twataka kubyumva ariko abavuga ni badako Burundi bamaze guhera murazi mwibuke ko hari igihe bigeze no gutanga amaraporo abantu hagiye habe genocide mu Burundi nkiyumvira meyo genocide izo hagati yande nande bide bipuye kuki kubera ari abantu bakinira ku majambo akomeye baba bibaza yuko bakoresheje ayo majambo ushobora no kwita jeunesse responsabilite des occidentaux bakoresha ingene abantu banyaburaya kumva ibintu bimwe bagaca bibaza bakoresheje ayo majambo kariho Sibia politiki yobaho ibyo rero abarundi barabitahuye ibyo byo gutera ubwoba ntibabihagarike ahubwo baza bafite imigambi bavuga ati twembe twibaza yuko dukoze ibi mu Burundi turabye ibyo sende defde byakoze natwe tukaza tushyizeho ibi nibaza ko byoza bifite akamaro apana kumana n'abatera ubwoba abarundi bagendera kubera amaraporo ayo maraporo nta kimaze kugira afasha abarundi ayo maraporo bavuga ko ari amaraporo n'ibintu bagenda bajya bose babikora n'abantu batabuca umukate turazi nyene sisiteme internasiyonali ikora abatabizi abanyafurika barazi ko bamye bahohotezwa kuva mbere hose bakoreshejwe n'ibyo bintu bajye bashyiraho ngo by'amadroit de l'homme ngo bikara abanyafurika gusa ndabako bitaza kuraba urazi ngaho tubiburaya urazi abantu birirwa bakwitwa ngaho abirabure urazi abantu birirwa bapfa abirabura torojejwe na polisi urazi mugaje byose katanakimwe tubigira tubyumva mugabo rero kubera abanyafurika tuzi yuko ubukiriro aribwo hanze ibyo bintu bakoze kugarika barabe biriko bera mu gihugu abarundi bicare amahuja umunye politiki atarabirimwo mu byo biganiro navuye kubera ntarimwo ko nari Alpha Omega amenye yuko abarundi abahagaciro bajya bice bagajya hamwe bakavugana bari abarundi bari ku butaka
bw'ubuntu kanya kihuta cyane rwose Innocent banareka muri bijya bijambo kurusha ijambo umwanya turi kumwe Gerard muri neza Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic nkandikije
mwiriwe neza mu nyarutse ndabona kanya kihuta ikibazo cy'imbira
bitakabazo kamwe ko kubaza uwo mutumire Charles Mbitije
yego
burya baravuga koko ngo nta uneza Rwanda none koko muri demokarasi ngo kutavuga rumwe nicyo kiranga koko demokarasi none nihataba kwihangana bakaguma baterana amagambo none igihe cy'amatora nacyo kikaba cyegereje ayo matora naba nyuma y'ayo matora niba batayarimo biteguye kuzakora saba murakoze akabazo kanjye kara
murakoze Joseph reka duhe ijambo kandi Laundry mwiriwe neza
ndaramukije cyane nditije niwo mutumire
ndarakumva tuga ku ijambo
ariko nagombe mbaze bwa mbere ndashimira uwo mugwi cyane ko ico gikorwa uri kurakora kuko abantu banyuruzwa izuba riva kandi turabikeda cyane babandanye ico gikorwa mu Burundi abantu baratotejwe cyane kandi biramaze kumenyekana
Ego.
Ariko nka cambaza ikibazo kimwe. Icyo bategekanya gukora mu gihe abantu boguma banyuruzwa kuko kandi baramaze kubona bobo baramaze barazi ko banyuruzwa n'inzego z'umutekano n'iperereza kandi barabizi kandi n'ababanyuruza kuko basohora ibyegeranyo babizi bazi n'ababikora bababisohoje neza tugaca dusaba tubabaza icyo bari ko barakora kugira abo bantu babikora bashobore gushikiriza imbere y'ubutungane.
Murakoze Landry, professeur Charles Nditije, ikibazo cha Joseph mu kanyagacyo cyane gose demokrasi ka kwihanganiranira ka majambo gutera majambo mu gihe amatora ari kwategurwa inyuma y'amatora muzokora ikiduga ku jambo.
Ega twebwe uko nabivuze amatora ntituyanse kandi turiko turavuga ngo ni ngo abatora ni mabi nibwo buryo burashe bushikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo amatora cyo kumenyetso cyerekana yuko ayo demokarasi amatora adateguwe neza adafite ibwirizwa shingiro adafite ibikorwa nk'amatora atumvikanywe ko n'abanyamigambwe nabigenda byose n'abahagakira ntaba amatora meza. Twebwe rero tubabaje ni uko ayo matora atakiza atabutungane aterambere atamutekano uzozana azozanira abanyagihugu ahubwo azozana
kandi mudugwe ku ijambo kandi Charles Nditije ikibazo cya Landry ako gateka kazi na muntu mu kanya gato cyane.
Landry nawe
yego
Landry nawe avuga ati none mwebwe mwukora iki kugira ngo bigende neza tugume dusemerera twerekana ibitagenda neza turondera uko dushoboye kuti kwerekana abakora ubwo buriya kuko abitabisha bicwa banyuruzwa n'ababikora kugira ngo ubwa mbere ngo ishami rya agent ntayizo izoseba ikore mu Burundi mu kuri nako ikora yashyiramo mpuzamakungu yatsenda mpuzamakungu nayo itohoze twerekane ibiko bibikora korerwa abarundi bijya gahomera iyo sentare mpuzamakungu rezi kubitse mu gahanga abo bantu bakoze ibyo bibi kanatsinda naho myaka 2030 ibyo byaha bizuguma bibagira ntibashyira agati mu ryinyo rero tugomere turondera
kitohoze reka duhere ijambo ndabona akanya kagiye Innocent Bano namwe
n'ababikorewe
mugire icyo muvuze kuri yashikijwe na Joseph avuga ati none ko abanyapolitiki batera n'amajambo amatora ari kwategurwa nyuma y'amatora abanyapolitiki batazoraje mu bazokora iki n'icyo kibazo cya Landry avuga ko ubwicanyi bubandanya ababukora bazwi hoko guki buhanwa gute duga ku ijambo mu kanya gato munota umwe.
Jewe uko ndabibona ni uko abanyepolitiki bari Burundi bari Burundi bari kubitegura amatora babandanya bayaga kubyerekeye amatora kugira amatora azogende neza hama kubyerekeye ibyo nabyo bavuga ko aho bariho nibaza ko ubwa mbere rore ya mbere ya leta ari uko gukingira abenegihugu bose nibaza ko icyo ari cyo giteza gukorwa mu bihe by'amatora ikingira abarundi bose atanumwe irinde gukumira hanyuma icya gatatu ni uko abarundi bakwirinda biza birabasamaza bivuye hanze kuko babigira abagubuye hanze bafite izintumbero kuko turazi ibyo basatse kubashikana mu 2025 ubu abarundi nibafate desine yabo mu minwe hanyuma bubaka igihugu cyabo hanyuma hakaba hari amakosa akorwa na leta mu gihe cy'amatora niba bafite ijambo rya nyuma niba bateza kumenya ibyo bakora bashobore gutora babona ko bakoze nabi batora indongozi zishoboye gukora neza mugabo nibaza yuko ukuri ibyo ko biragenda kose atangora neza mu Burundi amatora azogenda neza kandi abandi bifuza abarundi bose ko amatora muri amatora atamutse musimba atabwoba buri kora batabwoba bashyizeko.
Docteur Innocent Bano ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muze mwitabe ikiganiro. Turashimiye kandi na Professeur Charles Nditije nawe nyine yatoye akanya kugira ngo ashikirize ibibazo bimwe mu bibazo yagize iminsi ashikiriza reka bimwe byiyumvire bimwe bikaba bya biri no muri iyo raporo. Tubashimiye abantu wanyu bose biradiyo Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro na cyane cyane abagize uruhara bagadutera akamo kugira ngo bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro. Turashimiye ingenieur yadufashije mu hiya bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatuma Karara yadufashije kwiganya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese rero mugire amahoro n'umugoroba njye mwese.